Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Twasinze muri Rwema abana baduha ikaze tugwana munda.
Uwo ni Joseph Ndayisaba uhagarariye abayoboke ba Zebia baherutse guhunguka bavuye mu Rwanda, avuga ukuntu bakiriwe ku mutumba wa Kibungo aho ni mu Burundi.
Kibano none ko bahagura n'abandi bagahana gake, nta kintu duheza ngo tuba umuntu wayagiriza ubundi ngo nkumbure ngo ameze nabi.
Nawe ni Yohani Bararufise, umukuru w'umutumba Kibungo. Iyo nkuru kimwe n'izindi zivugwa mu karere ndetse no hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Murakoze Edi, tuyahere kuyavugwa muri Sudani. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yarasohoye itegeko ryo gufungura abafungiwe imvo za politike mu gihugu ciwe, nk'uko byashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta SUNA kuri uyu wa kabiri ejo. Icyo kimenyeshamakuru kivuga kandi ko iryo tegeko ari kimwe mu twigoro two gusubiza hamwe abanyagihugu, gutsimbataza amahoro inyuma yaho amasinzi y'abanyagihugu bahagarikiwe bariko bariyamiriza leta. Ibitigiri by'abanyororo barekuwe canke ibibaranga ntibyashikirijwe. Perezida Bashir yari yararekuye izindi mbohe za politike 80 mu kwezi kwa kabiri. Imihari itavuga rumwe na leta yari yavuze ko abandi 50 bagisigaye mu mabohero, harimwo n'umunyepolitiki akomeye arongoye umugambwe w'abakomuniste Mohamed Mokhtar al-Katib. Ambasade za leta zumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya muri Sudani bari barasavye ko abanyororo bose bafungiwe imvo za politike barekurwa. Perezida wa leta zumwe za Amerika Donald Trump yarakuyeho ejo ibihano yari yarafatiye igihugu ca Chad yo kwima abanyagihugu bacho kwinjira aha muri leta zumwe za Amerika. Chad ni kimwe mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu, abanyagihugu bavyo bahagaritswe gufata ingendo aha muri Amerika bagirizwa kuba intamba, ico gihugu cagirizwa kuba intambamyi ku mutekano wa leta zumwe za Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byavuze ejo ku munsi wa kabiri ku gihugu cya Chad cyateye intambwe zishimishije mu bijyanye no guhanahana amakuru na leta zumwe za Amerika. Ibyo biro nyine bigasigura ko igihugu cya Chad gikwije ibya nkenerwa bisabwa ku mutekano wa leta zumwe za Amerika. Chad cyari cyafatiwe ibyo bihano hamwe n'ibindi bihugu: Iran, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Siria na Yemen. Umurwa mukuru wa Centrafrica Murambabarira Nibangi kuva ku munsi w'Imana warasubiye kugaragaramwo ubwicanyi aho musirikare umwe wa UNI yishwe hamwe n'abasivile babiri, mu gihe abandi banyagihugu baharurwa mu ijana bakomeretse. Kumuhingamo ho ku munsi wa kabiri ejo umusirikare umwe wa UNI niwe yishwe, abandi 8 barakomereka mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'umurwi w'abasirikare ba ONU n'abasirikare ba Centrafrica bari mu bikorwa byo gukizura, mu gihe barasanya n'imihari yitwaje ibirwanisho ivuga ko iriko irikingira muri quartier yitwa PK5 igwiriyemwo abayisilamu ku murwa mukuru Bangi. Abanyagihugu bashika 46 barakomeretse kuri uyu munsi nyene wa kabiri, bubaye ubwa mbere umusirikare wa ONU yicirwa i Bangi kuva mu mwaka wa 2016 Perezida Faustin Archange Touadera ashitse ku butegetsi. Hano muri Leta Zumwe za Amerika, Perezida Trump Donald aramutse igihugu yahagaritse urugendo yari atekanya kuzokwitaba inama y'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika mu mpera z'iyindwi mu gihugu cya Peru, kugira agume aha i Washington akurikirana dosiye y'igitero cha gisirikare gishobora kugabwa ku gihugu cha Syria. Ibyo byatangajwe n'ibiro vyiwe White House ejo ku munsi wa kabiri nyene. Mu kibanza ciwe mu gishingo ciwe icegera ciwe Mike Pence niwe azoca serukira Leta Zunze za Amerika muri iyo nama nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ivyo biro Sarah Sanders. Kuva aho leta ya Bashar al-Assad muri Syria yagirijwe igitero hakoreshejwe ivyuka vyica igitero cyahitanye abashika 40 ku munsi wa gatandatu mu gisagara cha Duma ni kugwinjiriro gumurwa mukuru Damas. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika nahengeshanya kuvuga ko gutera Syria ari igishoboka. Perezida Trump nyene arafise ububasha bwo gukura mu mabanga mushingwa manza adasanzwe Robert Mueller ariko aratohoza ku ruhara Uburusiya bwagize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu bubifashijwemo n'abari mu murwi wariko ufasha Trump kwiyamamaza. Ibyo byashikirijwe byatangajwe n'ibiro bya White House ejo nyene kuwa kabiri. Abahinga batari bake mu by'amategeko bavuga ko Perezida Trump ashobora gufata iyo ngingo abicishije kuri Rod Rosenstein n'icegera cy'umushikiranganje w'ubutungane, nawe akaba ashobora kumubera intambamyi ntavyemere. Bamwe mu bashingamateka bo mu mugambwe w'abademokrati n'abarepublikani muri Kongre ya Amerika baragabisha ko mu gihe ivyo vyoba ubutegetsi bwa Donald Trump bwohungabana, kandi bamwe ntibatinya no kuvuga ko yoba nk'uwiyahuye.
Arakoze Aloys Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Polisi mu gihugu cy'u Burundi irabeshyuza amakuru avuga ko hari abayoboke b'uwitwaze Byangenda ku mana bafunzwe nyuma y'uko batahutse mu ntara ya Gitega bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abo bayoboke bemeza ko muri rusange bakiriwe neza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Abayoboke baze biyabaherutse kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda baturuka mu ntara ya Gitega, abenshi bava muri komine ya Bugendana. Muri rusange abo bayoboke baze biya ntibakunda kuvugira ku vyuma bifata amajwi y'abanyamakuru. Joseph Ndayisaba, umwe mu baserukira abandi bayoboke baze biya, yaremeye kuvugira kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika. Twamusanze mu gacimbiri kavumu umutumba Kibungo komine ya Bugendana. Joseph Ndayisaba yaramumenyesha amana n'umwigisha w'ijambo ry'Imana mu mashuri yisumbuye ku ruhara rw'idini rya Gatolika imbere yo gukurikira inyigisho za Zebiya. Uwo muyoboke wa Zebiya atangura tubwira uko bakiriwe ku mitumba bahura babako.
Twasinze muhira vrema abantu baduha ikazi tugwana mu nda nitatangaje nuko ni vrema nkuno umunsi nagiye mu gitondo nkiri kimwe umuhungu wanje Bugendana ne naraje iwanje, ariko mugabo nshyitsi Bugendana naho n'abantu banjye inyama nyinshi inka nyinshi nabo ku mutumba iwacu nta nyama zirenga ikiro vrema bampaye bamaye ati agenda sha wirire mu buryo mufunguwe urukundo vrema sanze ari rwose cyane nk'umuntu ndabona ibiro bishika 60 by'ibigori bamaze kubwo.
Yohani bararufise umukuru w'umutumba Kibungo yemeza ko bakiriwe nk'intama zari zazi miye kandi ko kuva bashitse atakibi arabona kuri abo bayoboke baze biya
kibano none ko bahagura n'abandi bagahana gake nta kintu duheza ngo tuba umuntu ngo yagirize ubundi ngo nkumbure ngo ameze nabi. Bobona abantu ntitwovuga ngo ni ntama zari zazimiye n'abantu nukusa ari wo mwibutsa.
Uwo mukuru w'umutumba wa Kibungo nawe nyene yarakiriye umukobwa wiwe asanzwe yaboka Zebiya, ariko aratangazwa n'uko bayoboke badafa gufungura ibifungurwa ivyo arivyo vyose.
Je yagishika mama wiwe yakenye yitegurira abana bene wabo baci barari wanje bose barara nyine baramukeza bayaga. Burya rero mudamu wiwanje arakayambanya nyine arahabutukura basanganira yarabagiye mu bebwa bundi mwatekanye umunyu bateko munone n'abana babiriye abona kwaba bayabuzukagira yaciye ararusa yarayatari.
Nyabendare Onidas umukuru w'agatimbiri kavumu nawe nyene yarakiriye umukobwa wiwe yemera inyigisho z'ibusinde aremezwa kutajya umunyu, ariko akagira n'ica bashima ko
kubaho yo mbonye ndamubwiye nti rondera ibifungo gafungura nanjye ngafungura nti neza mugase ndamenye umunyu barya mishwi watekanye umunyu uwo munsi acyarari inzara abagiye batwaye inda barazivyariyeyo kandi n'abagabo ntibabihakana batatwaye inda mugabo abagera bakobwa
kugira no buko bagiye niko bari ntaba dahetse umwana acha gice muna je ndakubwira yuko nuwe wande yagiye ari umukobwa nuwe nibona yade nta mwana nta mwuzi kuyanza ni
ifiro murabishima
umukubishima nawe nyine bubahiza amategeko nkuko bababwiye ku ikomino bati muze mwahiza amategeko nkuko ari kajya kadumbidumbi kahave abazogira ubudumbidumbi tuzobagwanya nyene badoshake bagiye bashaka
kuri ico kibazo cyo kutajya umunyu Joseph Ndayisaba yemera inyigisho za ze biyagira ati
bitwa fungura umunyu mugasi bafungura we wose
fungura upfuye
twafungura umunyu atanzania uja uvinza nokuri cumva inzuri abone cumva inzuri wanise ngo cumva inzuri
kubera iki ubundi mutawemera
kuko twete niwe twakura cyane gose urya niwe twemera ko ari umunyu kwiye
ni mwawupimye gute mwarafishe muri laboratoire
yakoze tuzi yuko uwo munyu cyangwa ukunda gose twete haje umunyu vre mugabo sufa ko urya kaya kunyu kaya gasiye kaya to kaya 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 unya kaya oya kaya ndishobora vre ngo twa kuvunjura bitubuye byose
ibindi mudafungura n'ibiki
twete bashaka kutafungura twete umunyu inyama nta nokuzi ntuzije yaba ntije isosi tomate oya amakoto atari nkodo amugaje savono rya ibya kwerwa mu rura rya ina ba muje mu bigaja oki oya oya ehusa ntumbe mugabo rya savono rya savu turayumva twishaka ibintu by'iwacu biyumvikwanya ama message sava turayapiga makamwisho
abayo ku 198 batahukanye umunara gitega 110 baraho muri komine ya Bugendana kubijanye n'ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ko bari abayoboke baze biyabashikiye mu mvuto mushobwe igipolisi gitega igipolisi kirabibeshuza amakuru twakuye mu gipolisi nuko arabashika 30 bitoroye kumenya aho bamuka mu makomine bituma basigazwa mu gipolisi kugira ngo batohoze amamuko yabo ayo makuru nyene abandanya menyesha ko bamaze iminsi ibiri baca barangwa kuya baje bava bamaze kumenya neza imitumba bamuka ko n'ubukimbiri kandi muri iyo minsi bahamaze barafungurwa uko bisanzwe ibugendana mu ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije ijwi ry'Amerika
tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda ahatangijwe urwego rushya rushinzwe ubugenza cyaha ukurikije uko urwo rwego ruteye biragaragara ko rwafashe inshingano zari zisanzwe zikorwa n'ishami rishinzwe ubugenza cyaha muri polisi y'igihugu kuri uyu wa kabiri nibwo abayobozi b'uru rwego rushya barahijwe n'umukuru w'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Sumta Kaboyi ikigali mu Rwanda
Itegeko rishyiraho uru rwego rivuga ko rufite inshingano zo gukumira ibyaha bitaraba ndetse rukanakora iperereza ku byamaze gukorwa byaba bigaragara cyangwa se byakozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga uru rwego rufite inshingano zo gushakisha no gufata abenegihugu n'abanyamahanga bahunze bakekwaho gukora ibyaha uru rwego kandi rufite ububasha bwo gufata abakekwaho ibyaha no kubafunga runemerewe kandi gufunga gace k'ahantu no kutemerera abantu kukageramo cyangwa gushyira mu muhanda bariyeri mu bwo kurinda umutekano cyangwa gukumira cyangwa kugenza ibyaha uru rwego rufite ububasha bwo gusaka umuntu mu gihe rwabiherewe uburenganzira ariko runashobora gusaka nta ruhushya rufite iyo hari impamvu zihutirwa urwego rufite ububasha bwo gufatira imitungo mu gihe nyiri imitungo akurikiranwe w'ibyaha uru rwego rurasa n'uruvukanye ingufu nyinshi cyane kandi zanditswe mu itegeko runemerewe no kugenzura itumanaho ryabo rukekaho ibyaha kandi rutabanje kugira uwo rubisabira ububasha ukuriye uru rwego Colonel Ruhunga Kibezi Jano n'umwungirije bamaze kurahira imbere ya Perezida wa Repubulika kuzatunganya imirimo bashinzwe Perezida Paul Kagame yasabye aba bayobozi kurushaho gutunganya ibyo bashinzwe kandi bakarangwa n'imyifatire myiza
ari imikorere bigomba kuturanga niba tugomba kuvaho turi tukagera aho dushaka kugera imikorere ari imyifatire ari imyumvire iyo bitagenze neza dukwiriye kwibukiranya tukwibuka ko nk'abayobozi uko turi aha ngaha nanone nitwe biheraho zitakoze neza mu buryo bwubahiriza icyo cyifuzo cy'abanyarwanda cyangwa igihugu ariko wowe wiyumvamo ko wakoze neza ingaruka abo zijyaho nyine birumvikana ko ari abandi
usibye umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha hanarahiye madamu Kariyanga Isabelle nk'uwungirije umuyobozi mukuru w'uru rwego Perezida Kagame kandi yanarahije madamu Uwera Claudine wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi asimbuye asimbu yuziyeri ndagijimana uherutse kuba ministre w'imari n'igenamigambi warusanzwe muri uyu mwanya Claver Gatete yajyanywe muri ministre y'ibikorwa remezo aho simbuye Musoni James kuri uyu mwanya Colonel Ruhunga Kibezi Jano wagizwe umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha asanzwe n'umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda uyu mugabo afite impamya ubumenyi zitandukanye yavanye muri za kaminuza zinyuranye hari ijyanye no kugenza ibyaha yabonye mu 2008 ayikuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri ry'ibiro bishinzwe ubugenzacyaha FBI National Academy Colonel Ruhunga Kibezi afite n'impamya bumenyi yo kurwanya iterabwoba yabonye muri 2006 ayikuye mu Budage ndetse n'iyiperereza yakuye Pretoria muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'2003 naho umwungirije Madame Isabella Karihangabo we yarasanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutabera afite impamya bushobozi ihanitse mu by'amategeko uru rwego rutari rusanzweho ruzagenzurwa na Ministeri y'Ubutabera Asumta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali
Tugume mu Rwanda urukiko rukuru kuri uyu wa kabiri rwimukiye Kayenzi mu karere ka Kamonyi kuhaburanishiriza Bwana Leopold Munyakazi ku byaha bya genocide uyu wahoze ari umwarimu muri kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirukanywe mu mwaka w'2016 mu mwaka w'2017 yahanishijwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Iburanisha rya none ryabereye mu kibuga kiri imbere y'ibiro by'akagari kakirwa mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aho Bwana Leopold Munyakazi avuka bikekwa ko yakoreye ibyaha bya genocide urukiko rwamanutse kumuburanisha ku ivuko nyuma y'ubusabe bwe kuko avuga ko umucamanza wa mbere yamwirengagije Munyakazi yagaragaye mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa amataratara mu maso mu bitugu na gatambaro ko kwibuka mu ibara ry'ivu yari mu nkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru maremare afata ku ikabutura ku ivuko Munyakazi yashinjuwe n'abatanga buhamya batatu n'abatanga makuru babiri babimburiwe na Asteria Nyirarukundo umukecuru wari mu bahigwaga muri genocide mu 1994 yabwiye urukiko ko Munyakazi yageze Kayenzi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane genocide yaratangiye kandi ko nta kibazo ko yakoreye abatutsi yemeje ko yabonye Munyakazi mu muhanda atembera n'imbunda ikayenzi kandi ko nta muntu n'umwe yigeze yirashisha yavuze ko muri icyo gihe bamaraga kwica abatutsi babyigambiraga mu kabari karaho kandi kwatigeze yumva bavuga Munyakazi umucamanza bwana Antoine Muhima yabajije inkomoko iyo mbunda umutangabuhamya yasubije ko atayiza ariko ko kuri radio yita ko yari ishinzwe guteranya abanyarwanda birwaga bavuga ko abayobozi bagomba guhabwa imbunda zo kwirinda kucyo kuba hakana ko Munyakazi ntawa yarashishije imbunda umucamanza yamubajije aho abishingira yavuze ko nta na rimwe yayumvise iturika uyu wacitse ku icumu rya genocide yakunze kurangwa n'amaranga mutima adasanzwe kuri Munyakazi Kucyabariyeri bivuga ko yari imbere kwa Munyakazi yicirwaga abatutsi nk'ahandi henshi yakunze gusubiza umucamanza amanitse ikiganza mu ndahiro za hato na hato yagize ati imbere y'Imana isumba byose nta na kimwe kibi Munyakazi yakoze inaha mbere yo kugira icyo amubaza Munyakazi yahagurutse mu ijwi risara yabwira umucamanza ati nyakubahwa president ikintu cy'ingenzi mbanza kuvuga ni ugushimira umutangabuhamya kuko ibyo avuga arabizi birumvikana yari ahari umucamanza yamwibukije ko iyo myitwarire itemewe hari kandi Françoise Nyiransabimana n'umugabo we Alphonse Yamuremye umucamanza yakuye ku rutonde rw'abatangabuhamya bagira batanga makuru kuko bemeza ko bafitanye amasano na Munyakazi magingo ya niba bamucungira imitungo iri Kayenzi nabo bamushinjuye ko nta nama yimvise yagiyemo zitegura ubwicanyi ko nta bitero by'ubwicanyi bamubonyemo bombi bemeje ko babonanaga Munyakazi imbunda ariko ko ntawe yayirashishije umucamanza yabajije umutangabuhamya Yamuremye niba Munyakazi yarazi kurasa maze mu gisubizo cyuje amaranga mutima banje kwimyoza ati byahehe se wa muntu uretse ko Nimvugo ya isiteri imbaga yaraho guturika isekeri icyarimwe umutangabuhamya Alphonse Gasani wari mu bagize uruhare muri genocide Kayenzi yashinjuye Munyakazi maze avuga ko nta n'ububasha yari afite bwo kugira icyo akora ngo abatutsi baticwa yavuze ko iyo Munyakazi aza kugira ububasha bwo gukumira genocide yagombaga kubanza kurinda abe bishwe abatangabuhamya bari bateganijwe barangije byabaye ngombwa ko Bwana Muhima atanga ijambo ku bandi bifuzaga kugira icyo bavuga ku cyo bazi kuri Munyakazi iri defense nigena bavuze ko yahingaga imbere yo kwa Munyakazi muri genocide nawe yemeje ko Munyakazi yari afite imbunda ariko ko nta mututsi yayicishije uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko Munyakazi yatakambiye intera hamwe ngo zireke kwica abatutsi bari bahungiyiwe nta byinshi Munyakazi yabajije abamushinjura uru ni urubanza rwakurikiwe n'abaturage babarirwaga muri 500 kandi umutekano impande zose wari wakajijwe urubanza rurangiye mu ruhame bwa Rinosa Mandela umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kayenzi yahaye ubutumwa abaturage ategeka buganisha ku isura y'ubutabera bw'u Rwanda
mwabibonye ko byose bishoboka biraduha icyizere cya leta yacu yuko ibintu byose bishoboka mu rwego rw'ubutabera muri u Rwanda kugira ngo mwabibonye rero umuntu kuva muri Amerika kagaruka akaza hangaha mwabonye ko ari ibintu bidasanzwe bivuze ngo nuwakora icyaha uyu munsi mu gihe ubutabera bubona yuko hari icyo bashaka kumubaza niyo yaba yaragiye yagaruka.
Abaturage bakayenzi bishimiye ko urubanza rwabereye iwabo bakabona uko ubutabera butangirwa mu ruhame. Uwacitse ku icumu batanze ubuhamya bushinjura Munyakazi ku byaha bya genocide urubanza rurangiye abwijwe rya Amerika ko mu magambo ye icyo Munyakazi azira mu gace k'iwabo ari uko atajya agasabana kuko ngo yari umuntu wize ku gasozi wenyine ngo bamufataga nk'umwirasi.
Ubuhamya bwawe umuntu ashobora kugira ngo wenda hari icyo mupfana.
Ntacyo rwose simuca kugira ngo azagire icyamarira, simuca ko yagize icyamarira. Umukene rwose ndi n'umupfakazi ndi n'imfubyi hose imiryango yanjye yarashize nta muntu mfite negekeraho ngo azangire n'ubundi mu nzu yaguye uriyo se namuciraga urubanza ngo azakunda azamfashe ariko ukuri ugushingaho amaguru abiri ukemerukana bizira ariko utanyoye amaraso y'umuntu cyarengana n'umuntu arengana uramurengana namenye Imana ndi mu gakiza nagiyemo nyuma y'intambara ndigishwa menye ukuri aho kuri n'umwana w'Imana ntiyasana n'abantu.
Urubanza rurakomereza mu rukiko rukuru kuri uwa gatatu umucamanza akomeza kumva abashinjura Munyakazi ariko noneho barindiwe umutekano aka bagira ubusa ijwi rya Amerika ikamunya mu bajyepfo y'u Rwanda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana iki kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ni ikiganiro twateguriwe kandi tugezweho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivugurura ry'itegeko nshinga rya 2022 ryujuje isabukuru y'imyaka 67 rimaze ryemejwe burundu. Iri vugurura niryo ryimakaje ihame rya manda ebyiri gusa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashobora kurenza. Abanditse itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibigeze bateganya manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu. Bamwe muri bo bashakaga ko president ategeka ubuzima bwe bwose. Nk'uko mwarimu Frank Barclay abisobanura, iki gitekerezo cyashyizwe mu itora mu nteko yabo baryandikaga gitsindwaho gato cyane, maze bashyiramo gusa ko manda imwe imara imyaka ine rukumbi barekeraho. Barclay yigisha mu ishami ry'amategeko muri George Mason University, kaminuza iri mu nkengero za hano Washington DC. Itegeko nshinga rimaze kwandikwa, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine ava ku butegetsi ku bushake bwe. Abaje nyuma ye 31 nabo bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa, biba umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt yatowe inshuro enye zose, mu 1932, 1936, 1940 no mu 1944. Yitabye Imana mu kwezi kwa kane mu 1945 ataramara amezi atatu muri manda ye ya kane yari yatangiye rero ku mugaragaro mu kwa mbere 1945. Delano Roosevelt niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye, impakanyazo, kuko impaka zari zihasanzwe ariko rero impakanyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1947, perezida Harry Truman wari warasimbuye Roosevelt yashyizeho komisiyo yo kwiga uburyo inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko zikwiye kuvugururwa. Komisiyo Hoover yitiriwe umuyobozi wayo president Herbert Hoover, wabaye umukuru w'igihugu wa 31 kuva mu 1929 kugera mu 1933. iyi komisiyo niyo yatanze igitekerezo cya manda ebyiri ntarengwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaracyemeje muri uwo mwaka w'1947 icyandika mu itegeko nshinga. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira kuryemeza imwe imwe nk'uko rero biteganijwe mu mirimo yo guhindura itegeko nshinga. Umubare wa ngombwa wa 1/3 cya leta zose kugira ngo iyo ngingo ibe igice kidakuka cy'itegeko nshinga wagezweho ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu 1951 leta ya Minnesota imaze kuyemeza. Bityo kuva icyo gihe nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri z'imyaka ine imwe imwe. Abaperezida babiri nibo bonyine bakiri ku butegetsi bifuje ko byahinduka. Ronald Reagan yifuje ko byavaho gusa, naho Bill Clinton yifuje ko uwigeze kuba perezida manda ebyiri yabasha kongera kwiyamamaza. Bombi rero ntabwo babigezeho. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Murakarama.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ijambo yashikirije urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ku itariki zine z'uku kwezi kwa kane, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley yatangaje ko mu ngwano ya mbere y'isi yose ariho ibigwanisho vyishisha imyuka y'ubumara vyakoreshwa ubwa mbere mu ntambara. Amabi n'ububabare ivyo bigwanisho vyateye vyatumye amakungu aziririza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho, mu nyuma yaho aziririza gukora ivyo bigwanisho no kubibika. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley avuga ko amakungu yari yiyumviye ko amabi ategwa n'ivyo bigwanisho atazosubira kwibonekeza. Yamara perezida w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad yerekanye ko afise iyindi migambi. Mu mwaka w'2013 yarakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara ku banyagihugu biwe mu bice biri ku nkengera z'umugwa mukuru Damas. Amasanamu y'abagabo, abagore n'abana amajana n'amajana bari bapfuye bahitanywe n'ivyo bigwanisho vyatumye amakungu agwa mu gahundwe. Mu kwishura ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho, ishyirahamwe ONU ryaremeje ingingo 2118 yategetse isambugwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara vya leta ya Perezida Assad. Mu mwaka w'2015 ishyirahamwe ONU yashizeho uburyo bwo kumenya uwo ari we wese akoresha ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya. Yamara Burusiya, kimwe mu bihugu bigize urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi, carakingiye ikibaba intwaro ya Assad ku bijanye n'inkurikizi izo arizo zose ku ikoreshwa ry'ibigwanisho vyishisha imyuka y'ubumara. Uburusiya bwarazibiye kandi ingingo y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi y'ukongereza ikiringo c'uburyo bwashizweho bwo gutohoza ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko amakungu agereramiwe kurushiriza kubera ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Atangaza ko leta ya Siriya ibandanya kugira ibitero bikoresheje ivyo bigwanisho ku bagabo, abapfasoni n'abana ataco bazira. Ambasaderi Haley avuga ko atankurikizi zahabaye ku ikoreshwa ry'ivyo bigwanisho. Mu ijambo yashikirije urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi umwaka umwe inyuma y'uko leta ya Siriya igize ibitero ikoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara mu gisagara cha Khan Sheikhoun vyahitanye abasivile batari bake, ambasaderi Haley yasavye urwo rwego kubandanya urugamba gukurandurana n'imizi ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara no gutuma abakoresha ivyo bigwanisho babibazwa. Yasavye urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi kurengera ibibazo abagize urwo rwego badahuriyeko kugira bahagarike ikoreshwa ry'ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara muri Siriya. Amenyesha ko Amerika yemera ko amakungu ashobora kuja hamwe kugira ahagarike ivyo bigwanisho. Ivyo mu ntumbero yo kudakingira gusa abanyasiriya ahubwo no gukingira amakungu yose.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwarimu duteza amatwi igihe cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nakirangiriye mwizina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese ko mwaduteza amatwi. Shimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro, uwabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.